radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Amagambo yanditswe n'umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwe rwa Twitter akomeje gukurura impaka mu karere. Hari aho yavuze ko we n'ingabo ze bashobora gufata Nairobi mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Turahamagara umunyamakuru kuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala igina shusi bahizi. Ambasade y'u Burundi muri Uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'u Burundi.
Impunzi za hano zikengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi nga zisunga amategeko ya Uganda. Hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari, nibyo kuvuga ngo impunzi zikorwa byazo bitunganywa na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye.
Umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nakivale, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugizweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe neza. Veniste tu yahere mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba ADF barishe abantu 13 barimwo abasirikare ba leta 3 mu gitero bakoze mu buseruko bw'ico gihugu. Abategetsi bavuze ko ADF yateye igisagara cha Beu Manyama kiri mu ntara ya Beni mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umukuru wa societe civile muri ako gace Kinose Katuo yavuze ko hafuye abantu 13 mu biharuro by'imfata kibanza. Avuga kandi ko harimwo umusirikare wa leta w'ipete rya komanda. Tukiri muri ako karere nyene ariko mu gisata cy'impunzi, leta ya Uganda hamwe n'ishami rya ONU yita ku mpunzi ICR bavuga ko ukwiyongera kw'impunzi zihunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriko biratandukanya imiryango kandi bituma imfashanyo zikeha. Hase rivuga ko abategetsi bayo bari biteguriye gufasha impunzi 68,000 z'abakongomani zari zitezwe muri Uganda, ariko ko zishobora kwiyongera inshuro kabiri zigashika ku 150,000 gushika mu mpera z'uyu mwaka. Matthew Krenstil aserukira HCR muri Uganda yavuze ko bigiye kutazoborohera gufasha izo mpunzi. Impunzi z'abakongomani zihunga zica ku mupaka wo mu gice cy'uburengero bwa Uganda, bahunga intambara igiye gukwiza umwaka hagati y'abagwanyi ba M23 n'inteko za leta ya Kongo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu karere k'ihembe rya Afrika, abantu 20 barishwe mu bitero bitatu by'amabombe yatezwe mu modokari ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cha Beledweyne kiri hagati muri Somalia. Mu bishwe n'izo bombe harimwo abategetsi babiri baserukira leta muri ako karere. Ababibonye igihe byaba bavuze ko imodokari zibiri zari zirimwo ibisasu biturika zaturitse mu masaha y'agatondo ya gatatu iturika inyuma ya saa sita. Komiseri mukuru w'igipolisi muri ico gisagara cha Beledweyne Bishale Hussein Jimale yaremeje ico gitero, yongera ko abantu baharurwa mu 10 bahakomerekeye. Yavuze ko iki gitero cyateguwe na Al-Shabaab kandi ko abategetsi benshi abasivile hamwe n'abasirikare bafuye. Ibi bitero bikozwe inyuma y'umunsi umwe leta ya Somalia itangaje ko yishe umukomanda wa Al-Shabaab azwi ku izina rya Abdul Kadir Nadir hari mu gitero cy'indege cyakorewe mu ntara ya Middle Juba. Leta ya Somalia yavuze ko icwa giwe ryari nkihwa rikuwe mu ihanga rya Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavugu hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika itegekanya kurungikira Ukraine imfashanyo nshasha igizwe n'ibikoresho bya gisirikare bifise agaciro k'imiliyoni 625 z'amadolari. Iyi mfashanyo itegekanijwe gutangazwa kuri uyu munsi wa kabiri. Izo bibaye imfashanyo ya mbere Amerika irungikiye Ukraine kuva Uburusiya butangaje ko bwiyometse ko intara zine za Ukraine. Ifashanyo nshasha itangajwe iciye ishikana ku miliyaridi zirenga 16.8 z'amadolari Amerika imaze gufashisha Ukraine mu bya gisirikare kuva Burusiya butera mu kwezi kwa kabiri itariki ya 2024. Muri Amerika kandi Donald Trump yahoze ari perezida w'iki gihugu yari itwariye televiziyo ya Amerika CNN ayagiriza kumucafuza no kumurementaniriza mu makuru ishikiriza kuri we, asaba ko ihanwa mu kumushumbusha n'imiliyoni 475 z'amadolari. Avuga ko CNN ibikora kuko ifise ubwoba ko azosubira kwitoza mu matora yo mu 2024. Trump yaragiranye imigenderanire mibi n'ibimenyesha makuru cyane cyane CNN na New York Times mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe. Yakunze kuvyita ibimenyesha makuru bishikiriza makuru atariyo y'ibinyoma, icyo yakunze kwita fake news mu rurimi rw'Icyongereza.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amagambo yanditswe n'umuhungu wa President Museveni ku rubuga rwe rwa Twitter akomeje gukurura impaka mu karere. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda, yanditse kuri wa mbere ko President Uhuru Kenyatta yagumye kuba yariyamamarije kongera ku nshuro ya gatatu kuyobora Kenya. General Muhoozi yananditse kandi ko we n'ingabo ze bashobora gufata Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Ku murongo wa telefoni Kampala ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, wiriweho?
Mwiriwe neza bwana Venuste.
None abanyakenya n'abagande bombi bakiriye bate ubutumwa bwa General Muhoozi?
Mu by'ukuri Venuste, ukurikiza imbuga nkoranyambaga zose usanga ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa burimo guhererekanywa hagati y'abagande n'abanyakenya, ariko cyane cyane abenshi banenga ibyo umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi yavuze. Ndetse bamwe ku ruhande rwa Uganda bakaba bavuga ko, kandi bari basanzwe bavuga ko uyu muhungu ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe kitazwi, cyangwa akaba kenshi akunda kwandika ibintu hari yanyoye nk'inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge. Na nibyo ayo magambo mvuze ni ko bari kuyahererekanya ku rubuga nkoranyambaga. Naho muri Kenya bakavuga ko uwo muhungu atazi aho agarukira, kuko yibwira ko Uganda ishobora kuba nka Kenya. Ndetse ari n'umudepite muri Kenya wanditse ku rubuga nkoranyambaga avuga ko yibwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bwa Kenya igiye guhamagaza ambasaderi wa Uganda muri Kenya kugira ngo asobanure ayo magambo y'umuhungu wa perezida arimo kuvuga yo gufata Nairobi, ndetse n'amagambo asa nk'asuzuguza igihugu kigenzi cya Uganda.
Si ubwa mbere umuhungu wa perezida wa Uganda yandika ubutumwa butavugaho rumwe ku rubuga rwe rwa Twitter. Si umuntu usanzwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Leta Uganda yo ivuga iki ku byo yandika?
Nibyo koko, nk'uko bivuze akunze kwandika amagambo atavugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse bwa mbere yanditse ku mpagarara cyangwa ku mahoro make ari mu gihugu cya Ethiopia, amagambo ashigikira abarwanya ubutegetsi bwa Ethiopia. Aragaruka yandika andi magambo avuga kuri Congo, nyine ku ntambara zi muri Congo, ashigikira inyeshyamba z'icyo gihugu. bese bituma Ethiopia igira ikibazo ndetse abadiplomate bo muri Uganda baje Ethiopia gusobanura ko ibyumunga president avuga ari ibintu byo kugitike ariko na Congo mu byo bivugwa ko yagize ikibazo na Uganda muri aka kavuyo kariho kandi Uganda ari imereza igeze ku rwego rwiza na Congo bari bafite n'ibikorwa remezo barimo gufatanya ngibyo bisanga byadindijwe kubera amagambo y'umukuru y'umuhungu w'umukuru w'igihugu ubwo rero ku ruhande rwa Uganda nta gisubizo nyacyo uretse kuvuga ko umuhungu wa president ariwe ubivuga ku gitike ndetse n'igisirikare cyaje kwitandukanya n'amagambo ye cyane cyane ku bya Ethiopia umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kulaije avuga ko ibyo yari amagambo y'umuhungu wa president Museveni atari amagambo y'igisirikare kuko igisirikare gifite ukuntu gikishaho ubutumwa bwacu ubwo rero ibyo byose akaba ari byo bituma abantu bakeka ko uyu muhungu afite ikibazo kuko adashobora kwandika ibintu k'ibyo nk'umugaba w'ingabo za Uganda zirwana ku butaka ntamenye ko amagambo ye ashobora guteza ikibazo hagati ya Uganda n'ibihugu abavugaho
Ignatius Bahizi mu myaka 4 President Museveni wa Uganda zaba amaze imyaka 40 ku butegetsi umuhungu we aravuga ko Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya yagumbye kuba yarongiye kwiyamamaza nk'umusirikare n'umwana wa president ibi avuga bifatwa bite bishatse kuvuga iki
Nkuko abanyakenya bahoze bamusubiza ku rubuga nkoranyambaga bavugaga ko Uganda ari igihugu kidakurikiza itegeko nshinga akaba rero bamubwira ko Uhuru Kenyatta we kubera Kenya yubahiriza amategeko ariyo mpamvu atongeye kwiyamamaza inshuro ya gatatu kuko amategeko ya Kenya atabyemera ariko no muri Uganda nakwibutsa ko twari dufite amategeko nangwa se mu ntegeko nshinga bibuza umuperezida kwiyamamaza inshuro zirenga kuri ebyiri ariko hakaba harabayeho politiki itoroshye yo kugira ngo Perezida uriho ubu ngubu Perezida Museveni anarewe se wa Muhoozi Kainerugaba ahindure itegeko nshinga ku buryo ubu muri Uganda umuntu ashobora kwiyamamaza igihe cyose akiri muzima ubwo rero abanyakenya kabura bavuga ngo uyu muhungu wa Perezida Museveni minza yibwira ngo Kenya ishobora guhindura igakora nk'ibyo Uganda ikora ariko nanone muri Uganda abantu benshi bareba nk'ibanga rizwi ko uyu muhungu wa Perezida Museveni arimo gutozwa cyangwa se gutegurwa kuzasimbura se kuko urebye ibyo akora mu gihugu bisa nk'ikwiyamamaza ise akamutu mu bikorwa bya diplomasi byakabikorwa n'abashinzwe diplomasi mu gihugu nko muri Egypti mu Rwanda muri Kenya ukabona ahura n'abakuru b'ihugu n'abashoramari basanga bari kumutoza kugira ngo azamukuru w'igihugu ariko kandi nanone ukurebye amagambo avuga ntabwo ari amagambo akwiye kuvugwa n'umusirikare ukurikije amategeko y'igisirikare hano muri Uganda umusirikare ntabwo yemerewe gutanga statement cyangwa kuvuga amagambo ya politike yabikoze bahitamo umufunga byabaye kuri be kiza besige biba kuri tumukunda abo bose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kubona umuhungu wa president we abivuga ntagire icyakorwa bisa nkaho we atagengwa adafatwa n'amategeko
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'America i Kampala ndagushimye cyane kandi nkwifuriza je umunsi mwiza
murakoze cyane bwana Venuste umunsi mwiza namwe
Ambasade y'u Burundi muri Uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'u Burundi ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Izo ni ingoma zari ko zicurarangwa n'abarundi ikigali mu gihugu cyo Buganda ariko ho ibintu bishobora guhinduka ubuserukeze bw'u Burundi muri ico gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira Kampala mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu cyo Buganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe yatayakamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Uganda cyane cyane Kampala bavyamirira kure uno umwe mu batwara iyo migwi
umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye kwegeranya rwaruka rwari rwataye umutwe rwaciye mwihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashure rutagira amafaranga yo kwibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene nitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero migenzanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva sinumva ryari no tangura kwimvira kujya muri ambassade no kuvuga ngo no ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko si nibaza yuko nige twazironka babaragizemo uruhara
mu ikambi y'impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyeniriyo nirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze ubu n'umwe mu batwara iyo migwi
impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ngaha zisunga amategeko ya Uganda hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari izo kuvuga ngo umuntu zikorwa byazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko
ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yoba yihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada taho bihuriye Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosebe kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibaza ko atambo nimwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibazi yo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufise tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turiko turiyibutsa irage rya basokuru
ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no kubuserukize bw'ico gihugu mu Buganda ni gitaramo ciswe Nyegenyege Festival cabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icenda muri ico gitaramo ubuserukize bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri ico gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubwo u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa
uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahirijwe aho turiko turazivuza hose uwo bayarikoze turamwicarika turageza tukamuhanura kugira ngo izere ntazo bisubire
ahungiye abarundi hose haba mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umurisho w'ingoma ntiwigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'u Burundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mpuzamakungu rikingira umuco n'akaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mukomeje kumva radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ishyira hamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu 470 bishwe mu Burundi hagati ukwezi kwa gatandatu umwaka 2020 n'ukwezi kwa munani uyu mwaka abagira ku 146 ryemeza ko bishwe n'abakorera inzego za leta Nairobi, Elojewi de Kaneza.
Ico cegeranyo cyakozwe mu kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 n'iya 31 kwa 8 uyu mwaka ni kiringo gihurirana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko ubutegetsi ishyirahamwe ry'iteka ryemanga ko atakintu na kimwe cyahindutse mu bijanye n'agateka kazi na muntu muri imyaka 2 iheze ugereranije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cyanya kugendera President Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango w'agateka ka kiremwa muntu icyo cya Amerika rimaze kubona ico cegeranyo cyakuye Jean-Charles Nicolas mukuru wa ligiteka maze ndagurira uko ibitegiriza bishira hamwe giwe rivuga ko bagandaguwe biri mu cyitandukanye
ishya muri iteka ryashoboye gutoza ku bantu 4,470 bishwe muri abo 669 bakiri batunga ibiziga hirya no hino hakaba na 44 rero bishwe muri imwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo abashika 146 bishwe n'abakorera leta n'abandi 956 bishwe n'abantu batashe kumenyekana abafasi na bunyeni turasigaye inyuma be n'abigeme kuko 255 barafashe ku nguvu imwe twita ibya furambi
ariko umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata cyo guhamya agateka kazi na muntu avuga ko ibyo bitigira atari byo Jean Hakizimana kuri kwa bidusiguriye
ni cyegeranyo gihengamye ni cyegeranyo bishoboka ko bitiranije ibihonya agatakazi na muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigiri berekana by'abapfuye aho bavuga 470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta ibyo ntabari ku rubuga nk'akakanyirazo by'agatakazi na muntu ibyo biharuro sibyo
niko yagize arongoye yari giteka we arafise n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivubwa ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana
kindi kigaragara nuko abashobora kuba bahamakuru igiteka bashobora kuba bayenda bakiha makuru atari yo nyamba batabikora nkana kuko turavye ibitebike byakozwe kugira ateka zina mu gatsimba tazwe ntawe uvuga ko byukuri agataka zina mu nke katariko katsimba tazwa ntawe uvuga ko ibigo byose byo hazaga ateka zina mu njana kwijana nicyo bituma amashamwe ahari agataka zina mu natwe buturimo twanda tugaharanira katwanda dusaba agataka zina muntu kutsimbatazwa mugabo amatohoza ajane bibazo byatakazi na muntu arafise imwe nakogwa hariho gushika habera icaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira kuraba wakoreye ibyo bintu twitegeje icegeranyo ni cegeranyo kibabaje cyane kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu byanda byatakazi na muntu kuko dusanzwe turabahinga mu cyo cyatakazi cyatakazi na muntu biboneka ko iki cegeranyo cy'ukuri ari cegeranyo gihengamye
ashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo kwitegira ibishobora kuba ari bike kobera atamwidegenzo bafite mu gihugu
aha riteka iremeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha nuko abantu bayikorera bakora binyegeje
twabaje niko yagize niba aho yereka leta ivyegeranya sohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta turayiba kugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikorwa bikurikira ibyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko hataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ibyibwirizwa gukora birimo inagurwa ry'igisata cy'agateka kazi na muntu Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yayivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi
mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo kwita muri demokarasi in demokarasi jeune nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nk'uko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere mugabo nk'uko mubizi nicyo no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotinda tubishikira
kuva haba injyane zaturutse ukindi kiringo cyanya kugendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradiyo atari make yagaturirwa amesha makuru n'abahamya agateka kazi na muntu bo mashira hamwe amwamwe bagahunga igihugu izegeranyo bisohorwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu mu Burundi ntibihurizwa ko n'amashira hamwe yakorera mu buhungiro n'asigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere abikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde baguma baronswa ifashanyo eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Washington ijwi rya Amerika.
Muri Burkina Faso abasirikare bahiritse ubutegetsi kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi umunani. Iyi kudeta ishobora gutinza amatora na demokarasi ndetse no gutuma ubwicanyi n'umutekano muke biterwa n'intagondwa z'abayisilamu byiyongera. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo arabivuganaho na Professeur Jean-Marie Ntahimpera wigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest. Professeur Ntahimpera akurikiranira hafi politiki yo mu karere k'Afurika y'Uburengerazuba ari i Bamako, umurwa mukuru wa Mali.
Iyi kudeta igira kabiri ryo nibagamza ko bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kana karere ibintu cyane cyane by'umutekano aho kumera neza kugera bimera nabi. Kubera kenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita aba islamiste ariko bariko bagwanya intwaro cyane ngaha muri ku bya Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bihugu byo ngaha. Ariko nko muri Burkina Faso cyabaye nuko kuva rya mu perezida mushasha haje nta gahengo bigeze baronka, ahubwo uburere bwinshi twavuga ko bwari bukenwa amahoro hamwe uburere bwafashe nabo ba islamiste ayo mabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine bakaja mu ngorane zitandusumba izo bari basanzwe zirimo bisegura yuko ubutegetsi kuva icyo gihe cya kudeta iba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujyanye n'umutekano.
Ariko naho abo baba bakuye abandi abasirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nk'uko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo. None ikintu gishasha babazanye ni iki? Tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri Burkina Faso, muribaza ko ari iki kintu bazohindura ku byerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu cyangwa barafite izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari zo kurwanya abo bayisilamu? Ku bwanyu mubibona gute?
Muri kino gihe ntibiboneka neza kubera mujya mu musirikare yitwa Ibrahim Traore afite ipeti rya kapiteni n'umuntu adasanzwe azwi ndumva umuntu akanasanzwe ari muto w'umusirikare ari ibintu bitangaje cyane. Igisirikare kirimo ibicoshoro by'abakoroneli n'abajenerali biragoye kumva nyine ko ubashije gushyira imbere ari umukapiteni. Ariko icyo nibaza ni uko ibyo ari byo byose yaba yahora ari perezida yitwa Damiba yaba Ibrahim Traore bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Iki cyo byerekana cyane ni uko hari kutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye strategi bakoresha kugira ngo bakore ibyo bemereye abanyagihugu ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko Fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbere n'ibindi bibazo byinshi kubera se ibyo bibazo byonyine bihari. Tuvuga yuko uwo mushaka atashaka kwitorera inyishu kurusha ko ujya bakuye atazobishobora muri kino gihe biragoye kuvuga. Nibaza ko ni ibintu byo kurindira umuntu akaraba. Ariko icyiza tuvuga ko abanyagihugu bamushyigikiye cyane cyo cyiza gishashe tuvuga ko kwa gishashe mugabo baramushyigikiye kubera bage mu mabarabara. Nibaza ko perezida ujya yahora itabashimisha nibaza yuko umuntu ashyigikiwe n'abanyagihugu yuko bizomworohera nimba afise ubushobozi bwo gusubiza mu ngiro ibintu nibaza ko bishoboka.
Muri make mu kurangiza hari n'ababona uko hariho inyungu zo hanze z'ibihugu bimwe bisanzwe bifise igihagararo muri ako karere nk'uFransa hakaba n'uburusiya buri ko gutera burondera kugira igihagararo muri Afrika muri rusange na Afrika y'Uburengero. Ku byerekeye abavuga izo nyungu zo hanze ziko zikinira ku rubuga rwa politiki muri ako karere mubibona gute na cyane cyane muri Burkina Faso? Muri make
icyo twabonye ni uko muri bajya abantu basohoka bagashyigikira ubutegetsi ni uko harimo abantu bari bafite amadarapo y'Uburusiya. Ibyo bisa cyane cyane byabaye muri Mali kubera muri Mali ntabwo intwaro zo zicana zacanyemo Ubufaransa bwari busanzwe ubu ari bwo gihugu cyiza ko gifite ijambo cyane ngaho mugabo birerekana yuko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri kano karere cyane cyane n'abanyagihugu badashima ukuntu Ubufaransa bwaba bwarabyifashemo mu byo bakora ngaha mu gushyigikira ubutegetsi cyangwa mu kutabushyigikira. Tuvuga yuko ari Uburusiya bwaba bubishyizemo ukuboko kwatumye bukura umuprezida kugira bushyireho umuntu wabo. Just ndabyibaza nibaza yuko ingorane ari ingorane iri hagati cyane muri Burkina mugabo ko batabyumvikana ko neza aho boshyira ingufu kugira ngo basubize ikintu mu buryo. Ibihugu bikomeye byari bisanzwe biganiraho muri bino bihugu mugabo nibaza yuko Uburusiya burusha ingufu Ubufaransa muri kano karere nibaza yuko bwari Uburusiya bwatumye ijya kudetiba.
Murakoze ndabashimiye.
Murakoze nawe.
Aha ni udusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baruhu wamfashije kubagezaho mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeye. ikomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amata y'umuzungu uyanywa akiri inshyushyu warindira ukwavura akameneka mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.